bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya gatanu muri komera Joe Diane na hazwe ndongoye ibiganiro vyino mwanya.
Abavuze rero bacashwiragira hirya no hino ni nako kagwi ubona ko bazakaragerageza gufatira amoko umugongo abandi barundi bari baje mu myerekano umugabo ubu kagiye karahinyuka.
Unumushinga ntahe wirinyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko yakiriye imiyerekano yaraye ikozwe n'abarundi baba mu gisagara ca Maine aha muri Amerika. Iyo nkuru co kimwe ni wahoze ari umuhanuzi mukuru wa president Donald Trump asigura ko atakizo mucanisha muno wahoze ari sebuja. Turazigaruka kwandi hato mugume ku maradio yanyu. Ongere ndabahikaze abarundi bahungiye mu gisagara cha Maine aha muri leta z'ume za Amerika bavuga ko atewe amakenga n'urugendo umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu cyo Burundi wirinyamitswe ariko arakora aha muri Amerika. Ikinyamakuru gikora aho muri Maine Portland Press gitangaza ko ejo abarundi biriwe mu myerekano yo kumwiyamiriza. Mu kiganiro mukanya ampaye wirinyamitswe nabanje kumubaza ingene yakiriye iyo myerekano.
Atari ibintu abarundi bari bifuje gukora kuko iyo banze kubyitaba nuko biba bitari ku mutima bababwira bati iyo ngendo siyo sibyo turimwo turi mu bindi abo nabona akagwi ako kagwi nako turakazi n'ak'abantu bagiye barabesha bafite ibyo bagiye barabesha babesha igihugu yuko ariyo nyabwoko ubwo rero icyo byafashije ahubwo byafashije ko ukuri kwaciye kuja habona umugabo mu gihe bagiye muri ivyo byashimirwa ngombwa yuko umutasigure abamenyesha makuru yuko abo bantu ari bamwe bagenda barabesha yuko bahunze ho nyabwoko rikorewa mu Burundi mu gihe mu Burundi tuzi yuko abarundi bishyira bakizana akaba ari amahoro ataho nyabwoko rihari abo rero urumva ko ibinyoma byabo byaciye gukubitirwa hashashe.
Biravugwa ko umupfasoni wanyu hamwe n'ibibondo byanyu bya biri ngaho nyene muri ico gisagara ca Maine ayo makuru yo bariyo
icambere coco ko umuryango uri hano muri Amerika niho naje kugira uruhuko no kuvuga yuko bari muri ino micungararo baramaze kuba mu mareta atari make ya leta zunze za Amerika rero muri kino gihe bari muri ino micungararo ivyo rero nivyo murazi neza yuko habayeho gushaka kungandagura icyo gihe umupfasoni rero n'ibibondo bari mu rugo baragize ubwoba babonye yuko hariho abariko barabakurikirana ivyo rero n'ibizatumye umupfasoni akagira ubwoba aca amera nk'ukinjuye gatoya aba rero muri kino gisagara.
Ku ruhande rumwe muti yarakinjuye gato kubera umutekano, ku rundi ruhande muti abarundi bari ngaho mu gisagara ca Maine nabaje kubesha nta mutekano muke uhari mu gihugu c'u Burundi. Nawe hava avuga ngo harimo kwivugiruza bukebuke.
Sinagize nti ni bose navuze ko hariho akagwi ako kagwi rero nakagwi kari kurushi abo rero ivyo n'ibisanzwe kuko murazi ko nabashitse gutembagaza inzego zitoye n'abanyagihugu hariho abafashwe n'abahunze abo bahunze rero bacashwiragira hirya no hino ni nako kagwi ubona ko kazakaragerageza gufatira amoko umugongo abandi barundi bari baje mu myerekano umugabo ubu kagiye karahinyuka kuko nabo gatuma ko nabo nyine baca bakoresha kwihorera mu kubereka yuko batashyigikiye iyo ngendo.
Ico kinyamakuru nyene kirabandanya kivuga yuko mu byari byabazanye harimo ukwinginga umupfasoni wanyu yuko yotahuka kuko amahoro ahari ariko mukavuga yuko yumva adatekaniwe. Mu bifata gute canke mu bisigura gute yuko umupfasoni w'umutegetsi nkawe asanzwe akingiriwe we yumva umenga nta mutekano bafise muri ico gihugu c'u Burundi?
Ico ivyo ni bisanzwe ko abonye yuko n'umwe bashobora kugerageza kumugandagura agakizwa n'Imana akabona neza yuko hariho udumbidumbi tw'abantu baza barica abantu hirya no hino batera amagrenade cyangwa bagerageza kwihora ibyo birashobora kugushika ko mu mutima wiwe yumva ko adatekaniwe ibyo birashobora gushikira n'umurundi wari wose ibyo n'ibisanzwe ivyacikiye igihugu c'u Burundi mu myaka iheze murazi ko atari byoroshe hariho rero abo bantu baza baragandagura abantu bakizigama
avanse ko bafatwa amasanamu canke berekanwa bari muri iyo myerekano barasigura ko batinyirira umutekano w'ababo basigaye mu gihugu cy'u Burundi.
Ico o nibaza yuko ari ikintu cyitwazo ababikoze nuko banse kugaragara, kuko nayo ubundi iyo uvuze uti jewe bifuza kugaragaza akababaro kanje urakagaragaza kandi ukagaragaza ku mugaragaro.
Nonge kandi mbaza umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wiri Nyamitwe insiguro aha ho guteraterana kwa majambo kumaze iminsi kuba hagati yiwe na bamwe bazwi nk'abari mu nzego zikomakomeye z'igihugu cy'u Burundi biciye ku mbuga nka za Twitter. Nyamitwe yasiguye ko bamwe muri bo bakoresha amazina atariyo. Musubire mu mwumvirize.
Musomye ku rubuga Twitter ejo nanditse nerekanye ko kuva mu 2026 hariho abantu yitwa ko dukorana ariko ugasanga barinyegeza mu kuza baragerageza kunona no guteranya abanyamugambi. Hanyuma rero ndahitana neza yuko abahari babikora kera, ubu benshi usanga bari mu Rwanda n'abandi baciye baca bakurikira utwo tugwi twashatse gutembagaza inzego z'iperereza n'abanyagihugu. Murazi yuko n'umuryango nyine ishobora mukuru w'igihugu yashikirije mu cibitoki igihe twaba turasozera indwi yahariwe mu Rwanda yabishikabutse ko nubwo ati mu 2018 nta bikerana abantu bose bazoba bagendera ku nyungu zari z'umugambi SNDFDD bategerezwa kwegezwayo. Ivyo rero nibisanzwe ko jewe nsanzwe njeje kumenyesha abakuru dushobora gutangura gushira ahabona abantu bamwe bamwe bagendera mu nyungu nk'izo.
Ntabere rero ririko rirayaga umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD kandi nta sano bifitaniye n'ayo makuru yandi yo guhunga ku muryango wanyu.
Oya, ntabwo bifitaniye kuko busomye ku rubuga biragaragara narabyerekanye neza yuko bamyeho kandi bizokwazaho.
Aho bitandukaniye gato nuko ubu abo musa nk'abo muhanganye kuri urwo rubuga rwa Twitter harimo n'abari mu nzego zikomakomeye z'igihugu cy'u Burundi.
Ni social media no kuba yuko ari ahantu abantu bashobora gutanga ibyiyumviro byabo bakabishyikiriza uko babyumviye. Hariho bamwe rero baca bihindura amazina, abo bihindura amazina bakiyita ukundi bakagaragaza kuza bashikiriza inkuru zindi zicyoza inzego canke indongozi ziba mu Rwanda SNDFDD. Icyo nerekanye kwari gushobora gushyira ahabona abantu bamwe bamwe nk'abo usanga biyita ayo mazina ariko ubusanzwe ari abantu baba bari hafi.
Wiri Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi twavuganye ku murongo wa telefone ahari main nkamubwiye aha muri leta z'ubumwe za Amerika. Tuve kumakuru y'ibiyaga binini tugaruke ngaha muri leta z'ubumwe za Amerika na inabice ku masonga. Steve Bannon yahoze ari umuhanuzi mukuru wa perezida Donald Trump yemeza ko atanakime gishobora kumucanishamo na Trump hamwe n'umugambi w'igihugu. Ni nyuma yaho ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta z'ubumwe za Amerika bisa n'ivyibasiye Bannon kubera ivyanditswe mu gitabo gishasha cerekeye ubuyobozi bwa Trump. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika. Murayumva mw'ijwi ry'umumenyesha makuru wacu Pierre Claverniyo nkuru.
Steve Bannon aravugwa cyane muri ico gitabo ko yatangaje ko bisa n'ubucangero canke kudakunda igihugu kubona umuhungu w'imfura w'umukuru w'igihugu yarifatanije n'abandi mu kubonana n'abarusiya mu gihe cy'imyamamazo y'amatora. Ayo matora yashikanye Donald Trump ku butegetsi mu mwaka w'2016. Umushingwamanza wa Trump yasabye ashimitse ko nyine kwandika icyo gitabo Michael Wolff n'uwamufashije bahagarika bakongera bakirinda gusubira gushira habona no gukwiragiza inzandiko z'icyo gitabo. Perezida wa Amerika Donald Trump yarababaye yongera arabihigwa n'icyo gitabo amaze gusoma ibyo Steve Bannon yanditse. Ibyo byashikirijwe na Sarah Huckabee Sanders umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba yabibwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu. Umukuru w'igihugu umunyamabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bose baragize ico bavuze kuri Bannon. Uyu ni nawe yararongoye imyiyamamazo ya Trump mu mezi atatu ya nyuma imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Trump yagize ati Steve Bannon ntaco agisangiye na jewe canga ubutegetsi bwanje. Yongeye ati igihe yirukanwa mu kazi ntiyatakaje akazi gusa ahubwo yaratakaje n'umutwe. Mu majambo yiwe Perezida Trump yavuze ko Bannon ivyiwe ari ku gatwe kiwe kandi ko umwanya wose yamaze mu biro vy'umukuru w'igihugu atakindi yakora atari gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu binyamakuru kugira ngo yerekane ko akomeye kandi atari ivyo. Yaranatanguje ikimeze nk'intambara mu binyamakuru. Mu masaha yakurikiye Bannon yavugiye kuri radio Breitbart ko umukuru w'igihugu ari umuntu akomeye aho yariko yishura ikibazo c'uwahamagaye mu kiganiro caciye kuri iyo radio. Yongeye ati murazi ko ndamushigikiye umunsi ku wundi. Steve Bannon muri ico gitabo. Umwanditsi Wolf muri ico gitabo ciwe yifatira mu gahanga Donald John Trump, umuhungu wa Trump, Jared Kushner, umukwe wa Trump, ari nawe muhanuzi ntakogwa ko mu biro kwa sebukwe, hamwe na Paul Manafort nawe yigeze kuba umuyobozi w'imiyamamazo ya Trump, kubagiranye amanama n'abarusiya ngo abo bemeye ko bazotanga amakuru atyoza umukandida w'umugambwe w'abademokrat Hillary Clinton. Inama yo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 mu gice c'abakunzi ba Trump i New York yabaye umuhungu wa Trump amaze kuvuga ko yobikunda hame yoronka inzandiko zicyoza Clinton. Umuhungu wa Trump yanamenyesheje ko aho umushingwa manza wo mu Rusiya atavyemeza bikwiye azoharonkera. Umunyamabanga ajeje byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Sanders yagize ati nivyagirije biteje soni k'umuhungu w'umukuru w'igihugu yohemukira igihugu yariko yishura ikibazo c'umumenyesha amakuru. Muri ico gitabo citwa Umuriro n'ishavu Bannon arongera akadoma ko urutoki ko yavuze ko umuhungu wa Trump azoturika nk'igi ry'inkoko kubera amatohoza yo kuraba ingene Uburusiya bwisutse mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Sanders yatangaje ko Wolf nyene ico gitabo yanditse amazina atari yo y'ububeshi y'abantu atasano bafitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu ca Amerika. Naho biruko aremera ko uwo mwanditsi yashoboye kuvugana n'abantu barenga 10 muri ivyo biro kuva aho Trump abereye perezida. Bannon inyuma yo kuva mu biro by'umukuru w'igihugu wa Amerika yagumye ashigikiye Trump, ariko gushika ubu yarananiwe no gufasha kugira ngo abakandida b'abarepublikani b'intagondwa batsindiye intebe mu nama nkenguzamateka batabe bashigikire imigambi ya Trump. David Cohen, umuhinga mu vy'akahise k'abakuru b'ibihugu ba Amerika, asigura ati ehera bamufise wahoze ari umuhanuzi asanunganye igitugu n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Muri ico gitabo harimo kandi ivyerekeye butunzi n'amahera yo mu buryo budasiguritse. Ukurikije ico gitabo, Bannon avuga ko umugwi w'abahinga bariko bakora amatohoza barongowe n'umunyamategeko karuhariwe Robert Mueller aho kwibanda ku vyerekeye Uburusiya n'imiyamamazo ya Trump bariko bironderera amahera. Bannon ati mu nzira yabo yo gushikira Trump baca ku muhungu wiwe, umukwe wiwe n'uwahoze atwara iyo miyamamazo nyene. Atevye n'ibintu vyoroshe cane atawe vyonanira. Ukuvavanura n'ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi vyinshi. Igihe cose c'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe c'imyamamazo eka mbere no mu biro vya perezida arahazi neza. Umushingwamanza Robert Mueller aramaze kwagiriza ivyaha witwa Paul Manafort hamwe n'uwundi yafashije mu myiyamamazo Rick Gates kuvyerekeye kwiyegeraniriza amahera mu buryo budasiguritse. Aho ni mu vyo bakoze muri Ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Yararonse kandi n'ivyagirije kwahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu Michael Flynn hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu vya politike George Papadopoulos ko boba barabeshe mu vyerekeye imigenderanire bagiranye n'abarusiya. Iruhande y'amatohoza ku vyerekeye ubucuti bwa Perezida Trump n'Uburusiya igihe c'imyamamazo, umunyamategeko Robert Mueller abwirizwa kugenzura kandi ko Trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga uwahoze atwara ibiro vy'igipolisi kijejwe amatohoza FBI James Comey igihe yariko arakora amatohoza nk'ayo imbere y'uko Mueller amusubirira. Paul Manafort mungende itangaje mu mategeko yaritwariye Mueller mu butungane. Ico kirego cagiriza icegera c'umushikiranganji w'ubutungane Rod Rosenstein yagenye Mueller ko yarenza amategeko n'ububasha ahabwa n'amategeko mu guha Mueller uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye. umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ku ico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaje afite uburenganzira bwo kwitura ubutungane.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claverne inkuru yasubiyemo ino nkuru mu rurimi rw'ikirundi akongera kanayi dusomera inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika. Ico gitabo rero Fire and Fury ukivuga umuriro n'ishavu kikaba casohotse ku munsi wa gatanu. Mukanya catubandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza aniko ndumviriza ntorere kazoza
wumviriza ntorere kazoza
yee erega mwarasize ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
bakunze bikiyago cha politiki nurele kazoza cha sijio ijambo kisamira nila hano kujuu ya Amerika jero menio nzima ndavaramute nongira ndavarikaze kanda wifuriza nunga kamuhire wihumbi bibiri na chuminu munani mukiyago cha politiki nurele kazoza mno musi tukwa shenye kugaruka kubibazo ninyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha makuru mu gusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko aho batora umukuru w'iyo nama mugabo abashinga amateka b'abarundi ntibitavye ayo matora cyo kimwe ndetse n'abatanzania ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri ayo matora mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye ingaruka mubona ishobora kuba izobiyahe
ibijyanye no gukunda duhagaze tuba yuko uwo batoye ntitumwemera kuko niyo cyo mategeko kandi tuba yuko twamaze kubyandika kugira ngo byagenze kugira ngo turakure tuyubahiriza bakazora mu karuciye kuri n'ibyo bazodusigura abarundi tutahura n'abarundi tubabwira ati badusigura ko byagenze uko kwiki n'icyo gihe rero niba dukangi niba inyishu zumvikana tuzotubanda batazitsumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gihe ni shafuze neza kandi ngo bwo kwitwara ko kwitwara
bijanye n'imigenderanire haraheze imyaka ibiri u Burundi n'u Rwanda tutabanye neza bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku migiko ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi cyane cyane abanyagihugu bato bato mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi u Burundi turacari hahandi ntacho bakiyogira kugwa kugira ngo turabe yuko imigendere yosubira kunaguka
iyo habaye gutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakigura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko uko kubera bitera byunyuka tujye kuraba none nko murabitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwobana gute ibyo uno munsi basho kudakunda gutorika umuti bwa muri kazoza turaterekana kiraha abamwe bagize ibintu n'ibindi aho gasomborotso twagihanganye n'ibindi twebwe twashimira amakungu ati no bintu urubanza muze guce uno munsi basho kudakunda mbwa muri kazoza ngana kimwe kiba tutezwa n'ingorane ni gucu Rwanda tutabika tutamenye tutabika tuzumenyesha abakungu twiga barundi dufite mu buto twiza ubitonzi tabu dutwara dutwara hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi nkorera ikinyamakuru iwacu
mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha ko none mwahisemo gutanguza uwo mugambi utarumvikanywa ko n'abari mu biganiro ni kuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri izo biganiro muri make izo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki murakoze
kujali kizo shingiro ya guze yuko tukata shingiendo yuko linyanywa kandi haki abantu kwa chigani hivi kandi usijiro musikali sivinje chuzo wa andare chutuwa kia nuko kandi na mwemeno wabinye shema kuru karomu kumbo kuzo marabazi wazo na mwuri mwuzi nishu ya hafyo hivi kujali kujali kizo shingiro kia hata mwuma kambibi na chui na kambibi hivi kandi hivi kia barundi kandi mwurundi wesa kena nuhundi bisikwa yuko mu rundo rihanze tusumba barundi ari mu Burundi ekatara hagaze ubwo igihugu mukuru w'igihugu angana n'umuri nyine umworozi iko kiguri cyatwese kuzora ngo nuko hagaze muri Amerika cyangwa Buraya musumba barundi bose ingaza neza yuko ari kuzimira ngaho iyo hagaze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokrasi abe n'igihugu bese bashitse none abandi bashira uzo mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye cyo bundi ko byanjye bibona itandatu na gatanu ko byagenze no cya na gatatu ko byagenze ibyo na gatanu ko byagenze ibyo na cumi ko byagenze ibyo cumi na gatanu ko byagenze no tubise ikibazo kibonesha amaso nkawe uco yinda yuko ari nini nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu baterekwa ikintu kijyanye n'amatora mu bushake bw'urundi kandi abo bantu twamaze kubatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano ya Jeho mi kandi z'ikorero ibintu bijanye no ku n'ibiganiro byahanze ibiganiro nyamukuru byabaye ngaze ku bindi gihugu byakozwe n'ibindi bintu byakozwe tutari no matora ya 2015 ibyo byarakozwe mu Kayanza y'amafedu rute ibiki byakozwe n'abashinzwe amateka n'abakimuza amateka bose barashikiriza ari n'ibyo nakoze mu gutunga mugambi w'igihugu umutekano cyangwa mugambi w'igihugu ngo bagiture byose ari ibintu byanzirabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka leta iki gihe rero bishyira mu ngiro rero twirwa abantu bagomba baganira amashyi tubandaye tubishyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamwe kimwe cyo namenye ibiganiro bya Arusha musanze mu gihe cy'umuzi ari yako ari yavuze yuko ati ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu kuno masezo byarize amariyo cyarabandanye atoya igihugu ari kwa abagabo n'abakinyizi byose bari mu yafite izo ijambo byarayizi ni ijambo ni bya nyuma byarayubaye amariyo cyapfuyemo baratwirira ibyavuye mu dusanga kinshi barabihurije ko dusanga bise cyo turashira mu ngiro nta mutsinzi kibere rero kisigaye nabyo abarezo bani baganira ko igihugu kibandanye kibaho nta murundo umwe cyangwa babiri batozirika abarundi gucana bishoboka tuzobandanye tubaka igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikira
nitwa Alain Majesté Barenga nkaba ndi mu menshi makuru wagiye mico kama mu ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mu gihe iryo hinyanyurwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mu itoze tukaba tuzi ko mu 2020 muzamukira imyaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyangwa muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
ibyo ari ingingo mwego paswa ino ngwara tuyivemo ibizwa shingiro si ry'umukuru w'igihugu n'iry'abarundi ibyo ngingo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byifuza rero no muri gihe byo kumbaza tubega umugambo w'imasoro kwizera mana yacu ugomba kuba kunezi ngorane no muri gihe ndakora igihugu bantoreye ujye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu kugira ikibazo nk'abandi sidabyifuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora ibyejo kandi byejo ibyejo ni byejo uyu mwaka w'ibihumbi na mirongo irindwi byo muri 2020 mugabo n'umutima byo muri 2017 turasimba kanda tuzakora umuje wewe gusimba kanga na gusimba ababo kuje barabibona nta gusimba kanga ibyo twerekere abe ni igihe twerekere n'imigambo twerekere n'abajeje gusigura ibyo amategeko mugabo uno munsi z'umwitwara ariko icyo do cyo cy'ibiringo se z'umwitwara ariko abarundi kuba ari kwa mara guheza igihe mbizwa shingiro nyimbe yuko abantu zeye n'uko muri ndako amatora zoba nitwagira imana ibintu bikava mu kibuti gwa nibijanye n'urundo no kwemeza cyangwa kwanga inyanya nziza bashingiye n'ibyagera ibyo bashingiye muze muri somo ari kuri kuvuga nibatanga bati kuko maze gutungana rero mushaka guhaguruka mukaje mubaza ati mu muri sentare ibyo bizo bashingiye tutubwire yuko niba ari ikibazo cyari ndeza mubona bikomeza kuhunye no kuri bibizi tuzima dukanda mwaka ngo mu kwezi kwa gatandatu bibihe muzo cyo mazi fite mali ki bitware mubaze iduze atatayitoza atabatarito atasaba abitoza muco mwese mbega mutubonera ibyo no bizo shingiro giye na igejejwe bizogenda gute muco mwitwara ndi muri abantu bazo kwitoza ndi muri abantu bazo kwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki yahindutse itegeko
intererano y'amatora twatanze intererano twamagara bene igihugu kamagara bende igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kwenda akarokeza kamagara abandi bandi bende igihugu mugati bizo ashingiro rivuga iki
uko umuntu wese ashobora abwizwa guterera
mu terera guterera mu kuba igihugu kibataza demokrasi gutimba kibataza utungane n'umutekano rero itegeko nako ryaje rizike kubiri ryaje ryunganya umukuru w'igihugu ugomba kwiyohereza ntawe ngaho yaje cyunganira ni nk'uko rero n'imbere y'uko itegeko rinaza benshi bariko baratanga ubumva ariko baratanga ndetse aranasohoka ariko baratanga abandi bashobora kugira batanze ari benshi cyane abenegi rwatanze nasanze ko baratanga amafaranga benshi cyane mugabo na karoti batanze mugabo habaze kuza itegeko ubu mwakuza tuba tuzi kuvuga itegeko tuzotanga ku mushahara twebwe abarenze amafaranga n'uko tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzowutanga tuzongera kuti naratanze oya naratanze ya mbere no ku mushahara wanjye tuzotwara nta rero igihugu igihugu ndo kuzirika igihugu igihugu nta gisumbi igihugu kuko dasa igihugu nta ibyo byose byo kumenyesha amakuru dasa igihugu kudandaza kandi kunda bagutwaye igihugu gitebagaye kaba kabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo kikubesheho bwabi kandi yagaze neza kugira ngo hagare neza igira indongozi iyo utagira indongozi imeza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri aya mabanga ingingo ya mbere iyo myanyuro ibwiza shingiro ivuga ko Uburundi ari igihugu kidashingiye ku madini Republique laïque muri mu Faransa ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro ibwiza shingiro zirerekana ingene abantu ndagui bazotahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere y'Imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Burundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika mba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera Imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma icyanye indahiro 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 mwacanganije ibintu erega imana ni imana ni ibintu biratandukanye bavuga ko leta irayike nuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mbwa imana ni ibintu biratandukanye imana ni ibintu biratandukanye imana n'umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka
nuko rero bakunze mukundi radio ijwi rya Amerika kawe nongaha duce tuba turabangiriye gato ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya makoze mwe mwatwumviriza yakoze Fatuma Dimasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe na Lidiane nahazwe kuri micro tuzongera ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara muranigwe mu banyu no mu vyanyu kandi mubandanye mugira umunsi mwiza wa Mungu.